RTE Ready Town Entertainment Chali Chali Tonesi Pata Rapo Zange Mbusane Kisanja Pasiwe Waye Wanjimbo Pasiwe Waye Nange Wanji Apita Iwe Chana Gwe Mpita Iwe Chana Gwe Jangu Wanogwe Chana Nkwata Nkwata Nange Meza Chana Chinyiga Chinyiga Love Ya Femu Ananga Yambiri Go Kwa tempo la tuka wala Na alime wagonda mala na nyuka Pitira panda Naseka marapo ga ukaida Naseka wajua mbeta Naseka hasese inga sese Chana we rock Pola mpola tulago muriro Tuzina matera Kwa tampola mpolo tulago musono Chino chika that's okay Baby we swanta baby okay Tigen tigen kutigenti RTE baby andese Hoyo demu na mwandu Chenye chana na mwandu Hoyo mwana na mwandu Demu na kachizu landi na mwandu Hoyo demu na mwandu Chenye chana na mwandu Hoyo mwana na mwandu Demu na kachizu landi na mwandu 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 8 2 1 2 1 2 8 2 1 2 You nam one do when basso ram Peter Manju demuna kachizo lanti nam one do di fasto la baby into demwa konkonyo kula baby into kasibe yange baby into injije wo to gabane baby into great nasikali wuyo gambi kopo nani wuyo tuzanya kauna zechana cho penyo anto je Kompiti da popo, chana gwa mwetu anabiloyo Daso kotambulo bigula, daso kotambulo digida Daso konumia, nonumia, daso ke Namwandu, daso ke Hoyo demu namwandu, chine chana namwandu Hoyo mwana namwandu, demu nakachizulanti namwandu Hoyo demu namwandu, chine chana namwandu Hoyo mwana na mwandu Demu nakachizu landi na mwandu 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 One, two, eh, two, one, two. One, two, eh, two, one, two. Hoyo demu na mwandu, eh. Chimnechana na mwandu, eh. Hoyo mwana na mwandu. Demu na kachizulanti na mwandu, eh. Hoyo demu na mwandu, eh. Chimnechana na mwandu, eh. Hoyo mwana na mwandu. Demu na kachizulanti na mwandu, eh. Two, one, two. One, two, eh. Two, one, two. One, two, eh. Two, one, two. One, two, eh, two, one, two. You're not one, yeah. Two, eh, two, one, two. One, two, eh, two, one, two. One, two, eh, two, one, two.
R-I-T-E, one, two, rap music. Two, one, two, you're not one, two.